Muteza matukira hadi ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banywanye mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi turavugira ku mirongo migufi metro 19 na metro 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mu Rwanda nyine imashini zipima virusi itera sida zigiye gupima na virusi ya corona.
Tumaze icyumweru kirenga dupima abantu barenze igihumbi, tukaba tunifuza ndetse no kurenza iyo mibare. Turi gutegura yuko n'izindi mashini zari zisanzwe zipima nka HIV zitangira kwifashishwa mu gupima coronavirus ziri mu ntara zitandukanye. Ibyo nabyo biri vuba.
Muganga Sabimana Sabin akuriye ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, ikigo cyitwa RBC mu magambo ahinnye. Naho mu Burundi uyu munsi wari uwa 10 wo kwiyamamariza amatora ya president n'abadepite ndetse n'abajyanama bo mu makomine. Minisitiri w'intebe wa Côte d'Ivoire arwariye mu Faransa ku buryo atazasubira mu gihugu cye muri iyi minsi ya vuba. Muri Ethiopia, intara ya Tigray yafashe icyemezo cyo gukoresha amatora uko byari biteganijwe, binyuranyije n'ibyo guverinoma y'igihugu yateganyaga kubera virusi ya corona. Izi ngingo ni iz'ingenzi z'amakuru twabateguriye. Mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Minisitiri w'intebe wa Côte d'Ivoire Amadou Coulibaly akaba na kandida w'ishyaka RHDP riri ku butegetsi mu matora ataha y'umukuru w'igihugu, azamara igihe mu Faransa aho arimo yivuza indwara y'umutima. Fidel Niyonga baratubwira ibindi.
Umushikiranganji wa mbere Amadou Gon Coulibaly azoseruka mu gambo uri ku butegetsi mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri uyu mwaka, azoguma mu Faransa mu gihe cindwi zitaringe ariko aruhuka, ni nyuma yuko yipimishije umutima. Iyo nkuru yatangajwe n'ibiro bya president ku munsi wa kabiri. Gon Coulibaly afise imyaka 61 muri iki gihe yibagishije umutima mu mwaka w'2012. Yagiye mu gihugu cy'u Faransa mu mpera zindwi irangiye kwipimisha ku bijyanye n'amagara yiwe. Umushikiranganji ajeru kubibona abansi Hamed Bakayoko niwe yabaye aramusubirira by'agateganyo mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere mu gihe atahari. Mu kwezi kwa gatatu president Alassane Ouattara yagenye Gon Coulibaly kuba umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi mu matora yo kuba igihugu azoba mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka. Ivyo inyuma yuko atangaje ko atazorondera kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Yamara Gon Coulibaly yaranebaguwe n'abegereye president Ouattara bafise impungenge ko adafise ibikwiye kugira azovyifatemo neza mu matora yo mu kwezi kw'icumi.
Muri Ethiopia, intara ya Tigray yafashe icyemezo cyo gukoresha amatora rusange y'inteko ishinga amategeko y'igihugu ivamo na minisitiri w'intebe mu kwezi kwa munani nk'uko byari byarateganijwe. Nyamara guverinoma ya minisitiri w'intebe Abiy Ahmed yo yigijeyo aya matora mu gihe kitagenwe mu gihugu hose kubera icyorezo cya virusi ya corona. Frederic Nkundikije, tubwire uko bishobora guhungabanya ubumwe bwa Ethiopia.
Umugambwe mukuru w'iyo ntara niwo watangaje iyo ngingo ishobora kuzura ibibazo bikomeye hagati y'iyo ntara hamwe na leta ya Ethiopia ijejwe intara zose zigize icyo gihugu, kandi iyo ngingo igiye gushyira habona ikibazo cy'ubumwe muri icyo gihugu. Umugambwe mukuru w'iyo ntara the Tigray People's Liberation Front wiyumvuye ku runani warimwo Ethiopia People's Revolutionary Democratic Front mwaka uheze, igihe iyindi migambwe itatu yari rugize yaje hamwe ikagira urunani rushasha Prosperity Party. Uyo mugambwe wo mu ntara ya Tigray uyo nkoye watangaje ku munsi wa mbere kuzakoresha amatora, naho mu gihugu cyose amatora yungurujwe. Umurwi wo mu gihugu cya Ethiopia ujejwe gutunganya amatora uvuga ko uyu mugambwe utigeze usaba uruhusha rwo gutunganya amatora, wongera uributsa ko atarundi rwego mu gihugu cyose rufise uburenganzira bwo gutunganya amatora. Ishyirahamwe mpuzamakungu rirabira hafi amatati International Crisis Group rivuga ko iyo ngingo intara ya Tigray ishobora kongereza uruhagarara rwa politiki mu gihugu cya Ethiopia.
Banki y'isi yose yahaye Zimbabwe amadolari miliyoni 7 zo kuyifasha kurwanya ikiza cya virusi ya corona. Fidel Niyongabo nibyo atubwira.
Ayo mafaranga azofasha kugwanya ikiza cy'umugera wa corona gitezwe ko kisinzikaza kurushiriza ubutunzi bw'igihugu n'ikibazo cy'ibifungurwa byari bihasanzwe mu gihugu. Iyo nkuru yatangajwe uno musi wa gatatu n'umuvugizi w'ibanki y'isi yose. Zimbabwe ifitiye ibanki y'isi yose n'ibanki ijejwe iterambere mu karere ka Afrika hamwe n'ibanki ijejwe imitahe y'akarere k'Uburayi birarane by'amadeni ivyo muri yaridi n'imiliyoni ibihumbi amajana abiri y'amadolari. Ivyo bikaba bituma icyo gihugu kidashobora kunoswa ayandi mafaranga canke ngo giheregwe amadeni gifitiye amabanki n'izindi nzego mpuzamakungu zitanga amafaranga n'amadeni. Yamara umuvugizi w'ibanki y'isi yose avuga ko n'ahari uko Zimbabwe n'ibindi bihugu bifise umutwaro w'amadeni bishobora kuronka amafaranga avuye mu kigega cayo kigenewe kugwanya ikiza cy'umugera wa corona cyageramiye ubutunzi ku isi. Avuga ko babona ko ikiza cy'umugera wa corona kigeramiye isi nzima ko kubera izo mvu atanumwe bashobora gusiga inyuma ku nyinshi batanga. Umushikiranganji ajejwe ikigega muri Zimbabwe yari yandikiye mu kwezi guheze ikigega mpuzamakungu FMI n'izindi nzego zitanga ingurane agabisha ko ibintu bishobora kuyanzara mu gihe uciwe mu byerekeye ubutunzi n'ikiza cy'umugera wa corona kubera ibirarane by'amadeni ari ukuvuga ko icyo gihugu kidashobora kuronka amafaranga avuye muri izo nzego mpuzamakungu.
Fidel Niyongabo komeza utubwire uko leta y'Ubushinwa yiyamye abakora imyigaragambyo muri Hong Kong.
Abategetsi b'Ubushinwa bagabishije abagira imyerekano muri iyo ntara no musi wa gatatu ko batazobihanganira niyo basubira gutera ibibazo. Intara ya Hong Kong isa n'iyigenga irageramiwe n'imyerekano y'abaharanira demokrasi yamaze amezi atari make mu mwaka uheze. Ihagarikwa ry'abatari bake mu bari mu myerekano hamwe n'ingingo iziririza abantu benshi gukoranira hamwe kubera ikiza cy'umugera wa corona mu ntara ya Hong Kong zaragiramiye umuhari w'abagira imyerekano. Yamara imyerekano y'abantu bakeyi yaratunganijwe mu ndwi zirangiye mu gihe ubwoba bwo kwandura umugera wa corona bwariko bugabanuka. Igipolisi cya Hong Kong cyarashwiragije abari mu myerekano ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye. Abategetsi b'Ubushinwa batangaje ko batazoreka abagira imyerekano muri Hong Kong ngo basubire gutera kajagari. Imyerekano ikomeye y'ukwiyamiriza leta yatanguye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka urangiye yari igenewe kurwanya itegeko ryari kurekurira abanya Hong Kong kurungikwa mu Bushinwa ama sentare agenzurwa n'umugambwe wa gikomunista. Yamara mu byo abagira imyerekano basaba harimwo no kubahiriza demokrasi no kubona ko igipolisi gikurikiranywe mbivuze umurengera gikoresha.
Bagenzi bacu batugejejeho aya makuru tubashimire. Nshuti zacu mbibutse ko muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu mudukurikire no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com mukanya amakuru y'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Leta yafashe icyemezo ko imashini zipima virusi VIH itera SIDA zigiye gukoreshwa no gupima virusi ya corona. Asumta kabuye yaduteguriye inkuru.
Iki cyemezo gifashwe nyuma y'aho leta itangaje gahunda yo koroshya ingamba z'ibihe bidasanzwe abantu bakongera gusubira mu mirimo yabo. Umuyobozi mukuru wa RBC Dr. Nsanzimana Sabin yavuze ko mu minsi iri imbere hagiye kujya hifashishwa imashini zisanzwe zifashishwa mu gupima virusi itera SIDA zikazitabazwa mu gupima virusi ya corona kugira ngo umubare w'abapimwa icyo cyorezo wiyongere ndetse iyo serivisi irusheho kwegera abaturage.
Tumaze icyumweru kirenga dupima abantu barenze igihumbi, tukaba tunifuza ndetse no kurenza iyo mibare. Turi gutegura yuko n'izindi mashini zari zisanzwe zipima nka HIV zitangira kwifashishwa mu gupima coronavirus ziri mu ntara zitandukanye. Ibyo nabyo biri vuba. Twatangiye dupima abantu bafite ibimenyetso, tugeraho dupima umuntu wese wahuye n'ufite uburwayi, tugeraho noneho tunatekereza ngo ari ku cyiciro nacyo wagipima. Ubu noneho dufite umukoro uko tuzajya dupima abantu benshi bashoboka uko ubushobozi bwiyongera.
Iki cyemezo gifashwe kandi nyuma yo kuva kuri uyu wa mbere leta yakomoriye imirimo imwe n'imwe yongera gusubukurwa. Abaturage benshi bahita bajya muri iyo mirimo bari basanganywe. Abayobozi bakagaragaza ko batewe impungenge n'uburyo abantu benshi batarimo kubahiriza amabwiriza yashyizweho mu rwego rwo gukomeza kwirinda. Yabwira Ijwi rya Amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri bimwe mu byo abaturage batarimo kubahiriza.
Hagaragayemo ikintu cy'abaturage bakijya gukora ingendo zitari ngombwa, kagaragara ko harimo n'abandi batarumva ikorwa cyo kwirinda kwirinda abantu bagenda batubahiriza batambara mask gusohoka mu rugo rwose utambaye mask ntago byemewe
mu birimo gutera impungenge inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda n'uburyo abantu bagenda badasiga metero hagati y'umuntu n'undi ndetse ko rada benshi bagenda batambaye dupfukamunwa hari bamwe mu baturage babwijwe rya Amerika ko kugeza uwo mucyaro kubona aho wagura agapfukamunwa ari ihurizo uyu atuye mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo
ubwo icyo nakubwira gakindi ubona kibangamye kitara kitanahari cyane ureze nyine nyine turadupfukamunwa nitwo abantu ubona batambuka benshi badufite ariko bitewe naho bashobora kudushakira aho badushoza hasi badufite mbona tujye dufite nk'umuntu umwe ufite wenda ngo nk'isoko sinzi niba ari isoko baba baramuhaye ariko dufite umuntu umwe bitavuga ngo mu mahoteli n'ahandi ushobora kudusangamo dusanga ku muntu umwe wenyine cyo bakakibaza bakaba se nimba umuntu ari umwacuruzi ngo dupfukamunwa bagari akagari kakaba ari umuntu umwe uri mu kandi kagari azagakira ate kugira ngo abashe gukambara
Dr. Nsanzimana uyobora RBC asobanura ko imashini zari muri laboratoire u Rwanda rwatangiranye zikubye inshuro zirenze ebyiri ariko n'abakeneye gupimwa nabo bagenda biyongera umunsi ku munsi uyu muyobozi asobanura ko mu gihe mu Rwanda hagaragaraga bwa mbere umurwayi wa virusi ya corona hapimwaga gusa abantu bafite ibimenyetso baza kongeraho gupima umuntu wese wahuye n'ufite uburwayi ubu noneho bakaba bafite umukoro w'uko bazajya bapima benshi bashoboka uko ubushobozi buzagenda bwiyongera Minisiteri y'ubuzima abantu kugeza kuri wa kabiri hari hamaze gufatwa ibipimo bigera ku 36 aho bagira kuri 261 aribo basanga mu cyorezo cya virusi ya corona umubare w'abamaze gukira ni 128 abagera ku 132 baracyitabwaho n'abaganga mu gihe nta urahitanwa n'iki cyorezo nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'ubuzima ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kinavuga ko kandi barimo gutegura uburyo bwunganira ibindi bigo nk'icya Kanyinya n'icya Nyamata byajyaga byakira abarwayi ba virusi ya corona mu gihe baramuka biyongereye Asumta Kaboyi ijuru rya Amerika i Kigali
Asumta turakoze
bakunzi kubanywanya ibijwi rya Amerika ndabasuhuje hano i Washington kubera ikiza cya virus ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radio ijwi rya Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga nitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nkuko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana nabo muturanye mukomere cyane
tuve mu Rwanda none tujye mu Burundi aho leta irega umugambwe CNL guhohotera abanywanyi ba CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda
Itangazo yashikirije amenyesha makuru bataronse n'akaryo ko kubaza ibibazo Pascal Barandagiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu arashima muri rusangi ingene kwiyamamaza biriko biragenda aranegura ariko uko umugambwe senere urongowe na gatongo asa uvyifatamwo mu gutoteza abandi hatari yake mu gihugu akaba yagiriye ko atanga uturorero
umunsi w'Imana igenekerezo rya gatatu rusama ku mutumba wa Rukore komine Ntega province Kirundo abanywanyi b'umugambwe SNL bategereye umunywanyi b'umugambwe NDFDD baramukubagura gushikaho barasa n'imanzi hakaba hari n'umwe mu barashwe arembye cyane mu bitaro bikuru by'Ingozi mu ntara ya Cyangugu kwa mbere gene perezida rya kane rusama muri komine Kigamba abanywanyi b'umugambwe SNL mutumba Shinge mu ijoro baja gutera ku mutumba basaswe bakomeretsa urongoye imbonera kure ubu akaba ari mu bitaro cyahozo mu ntara ya Kayanza ku munsi w'Imana igenekerezo rya gatatu rusama ku kwezi muri komine Rango muri site ya Gikomero abari mu mugambi wa SNL bakubise abaheruka kwinjira mu mugambi wa NDFDD mu gihe muri komine ya Butaganzwa naho ku mutumba wa Kigwandi naho basambuye inzu y'icegera cy'urongoye imbonera kure mu ntara bongera bono ni ngoro mugambi CNDFDD ku mutumba wa Kijyama
waramutse kubushikira nganje bw'intwaro hagati mu gihugu asaba abanyamigambwe kwisunga amategeko bateye ku igikumu abazo yarenga ko bakazohanwa bimwe by'akarorero
turabaganishije kandi bwa nyuma ngo mu myiyamamazo yabo bibuke na ntaryo ingingo ngendegwa ko bashyize ku mukono mu Kayanza igenekerezo rya 2023 Kigarama mwaka uheze ari muri yakoze zo konviti ndabahamagaye kuzibutsa kandi bazibutse n'abanywanyi babo batibagiye n'ayandi mategeko bibuke ko iteko rigenga amatora kuva mu ngingo ya 118 gushika ku ngingo ya 222 ritegekanye ibihano bihagije ku makosa ajyanye no kwiyamamaza twararonse umwanya ukwiye wo kubibamenyesha ubu hagezeho bija mu ngiro
Pascal Barandagiye asaba baburamatari bamusitanteri abarongo ya amazone n'imitumba kwama bariko barerekana ibitagenda neza abasaba ariko kubikora ataho begamiye
abajeje intwaro tubasabye kuguma ku kizi ku mwanya ku mwanya batumenyesheje byose biza bihungabanya amahoro n'umutekano bijanye n'ibihe turimo by'amatora amahoro n'umutekano niwo mutahe mukuru dufite kuko ikarahara mu Uganda iracufa aro turasaba by'ukuri kudata ikivi ngo bagume biruka hirya no hino muri kampani cyane cyane bamenye ko bafite uruhara runini mu kubungabunga amahoro n'umutekano Uganda yahundwa bakeza kuguma hafi bamenye ko biraba kandi batunganirize ababituye dusabye abari mu myiyamamazo ko igihe cyose hoba hari bikagenda neza mu bikorwa barimo ko boshikira abajeje intwaro kugira batunganirize abo nabo tubasabye kutagira aho bahengamiye batunganize bose n'ababyeyi koko
Barandagiye ibyemenyesheje inyuma ibyashikirijwe kuri uno wa kabiri n'umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika bene umuvugizi w'ushikiranganje bw'umutekano aho bose bagoma batunga gatoke umugambwe senere yuko uri kurigenza nabi mu myiyamamazo aho yari mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi agatongwasa yamenyesheje ko ibiriko biravugwa ku mugambwe arongoye vyerekana ko hari abatipfuza ihiganwa rya politike mu gushaka gucinyiza abo bahiganwa Desiratunga Imana Kigali Ijwi rya Amerika
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2952 2944 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Desire urakoze reka Claver niyo nkuru akwakire tugume nyine mu Burundi aho nyine tugiye kurebera hamwe uko umunsi wa 10 wo kwiyamamaza wagenze Claver
Imyiyamamazo yo kuri no wa gatatu mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi umukuru w'umugambwe Sanel yagihereye muri komine Mabayi ihanurubibe n'igihugu cy'u Rwanda agatorwasa umukandida mu kibanza c'umukuru w'igihugu w'uwo mugambwe yabwiye abanyamabayi ko yamiriza agatotezo kariko kagirwa abanywanyi biwe muri bino bihe by'imyiyamamazo aha avuga zimwe mu ngingo zibuza aba Sanel kwibonekeza mu mabarabara inyuma y'isaha 12 z'umugoroba bambaye umwambaro w'umugambwe wabo
ikigaragara nuko abo duhiganwa ubwoba bwabakekeye nico gituma bariko banakoresha ingufu z'umurengera bakifashisha inzego z'igihugu kugira ngo baducinize ngo ntibikunde ngo tubandanye kampani ibi ndabivuga fatiye ku majambo ariko araca ku maradiyo ufatiye ku ngingo ziriko zirafatwa aho ubu ngo bafashe ingingo y'uko uhereye saa 12 umuntu bazabona yambaye ikimenyetso cya semere bazomwagiriza yuko ariko agira propaganda mugabo nagira nimba bagifite akenge bigarure
umugambwe Senel uriyamiriza kandi ndongozi z'umugambwe SNDFDD uri ku butegetsi atakindi zivuga mu myiyamamazo atari ukwagiriza uwo mugambwe kushaka ugarukana mu gihugu abo byita abansi agatogwasa akavuga ko atamurundi numwe akuye guhera mu buhungiro ntasiga inyuma no kunagura imigenderanire n'amakungu mu gihe mu ntari hano rubibe n'u Rwanda ibihugu bibiri bitagicano waka
twamatuvuga tuti dushakuba ku Burundi bwa bose ubu bavuze ibyo bavuga batanguye kuvuga ngo ngo dushaka kugarukana babuyoye kuba ari ahantu mu mategeko y'igihugu na mpuzamakungu Burundi bwemera hoba havuga yuko hari abarundi babwizwa kuba mu gahinga bakitwa impunzi bakitwa ibyo ntazi iyo tuvuze Uburundi bwa bose tuba tuvuze Uburundi butitiranwa n'umugambwe Uburundi butitiranwa n'amoko Uburundi butitiranwa n'imitumba tumaze imyaka 15 dutwagwa n'umugambwe witwa SNDFDD utari muri uwo mugambwe ukamenga nta gaciro ufise mu gihugu ukamenga nta jambo ufise mu gihugu ukamenga nta burenganzira ufise mu gihugu Uburundi bwa bose n'Uburundi butahura yuko abarundi tutari zinga n'Uburundi butahurika yuko dufise imigenderanire n'amakungu n'abanye imigenderanire ni ngombwa kuyinagura kubera yuko turakeneraniye hari ibyo tudashobora kwiga hari ibyo natwe dushobora kwimbura iwacu cyane twohingura dukenera kuronka isoko mu mahanga ata migenderanire ihari ibyokunda
uwo ari mu bakandida indwi biyamamariza amatora ababazwa n'ingene komine ya Mabagi yagendeye icukugwamo ubutare ariko ataterambere riharangwa anegura n'imvugo y'abategetsi bamwe bariko bavuga ko igihugu cazingamitswe n'abakoroni aho n'umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi SNDFDD arafite ico azokora niyatogwa Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatatu nawe yari mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'igihugu mu migambi ashira imbere harimo guhindura ingendo maze abantu bakijukira ibikorwa bakagwanya ibi batandukanya
sinzaruhuka nyibona abenegihugu badafungura nkuko bikwiye sinzaruhuka nyibona amagara y'abenegihugu agendera ku mangenge sinzaruhagahengwe nyibona abantu barara mu nzu zitagira ubuntu Imana yaturemye ngo tubare mu byari nk'inyoni sinzaruhagara abana b'igihugu barabuze uburyo bwo kujya ku ishuri sinzohemuka nabonye abarundi baroraniwe mu buzima bwabo nicyo gituma uyu munsi ndabasabye yuko tugwanya icyo cyose kidusamaza dukora ibikorwa dutera imbere turonke ubuzima bwiza mbega ndarabaze tuzovuga ko turi abahutu abatutsi sanke abatagushika ryari ingo duhinduke twese twitwa abarundi tuzoheza ryari kurondo bidutanishamo turabana mu maso dupfa ibitagira mvura usanga dupfa amadini imigambwe intara ibyo byose ni ukubireba kugira ngo turabe icyo twokora kiduteza imbere
abaraba ibintu n'ibindi bavuga ko abo bagabo babiri aribo basa n'abahanganye mu kibanza c'umukuru w'igihugu azo bitariki 20 z'uku kwezi Pierre Clavier ni inkuru ku bw'ijwi ry'Amerika
bara mukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika muntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Turacyari mu Burundi aho muri iki gihe cyo kwiyamamaza bamwe mu bakandida batawe muri yombi mureke mugenzi wacu Eloge wirika neza atubwire inkuru yabyo
Uhere kuri pastori hamawe n'Imana yamamariza ubukenguza amateka muri Makamba mu manuko afungiwe ingozi mu buraruko kuva mu nduheze akaba yasabiwe no mushikiza manza wa Republika igihano cy'umunyororo w'imyaka 5 ni hadabu ry'ibihumbi 100 kuri uyu wa gatatu ugaca kuri Katike Zimana yitoreza ubushinga amateka mu ntara ya Bujumbura mu burengero yinjijwe ibohero rya mpimba kuri uyu wa kabiri mu ijoro kugeza ku bandi banywanyi 72 ba SNL bahagaritswe kuva hatanguye imyamamazo urutonde rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafunzwe rukomeza kuba rurerure abarenga 60 muri aba bafunzwe bakurikiranwa ku vyaha byo kugwana n'ubwicanyi inyuma y'imishyamirano yatumye abantu babiri bapfa abarenga 205 nabo barakomereka ibi birajishinga bakandida nk'uwigenga Jodone Nahimana yabigarutse ko mu kiganiro yatangiye ingozi kuri uyu wa gatatu
tushasha gusaba rero abarongoye imigambwe iri kwiyamamaza muri kino gihe gushikiriza amajambo atomoye kwihaniza abantu bari mu migambwe yabo canke rwagacane cyane kugira ngo birinde ntizabe dusubira inyuma na gatoyi usange harabayeho uruhagarara bakabwira urwaruka barongoye yuko bakwiye kugira imyifato nziza yo kwirinda ikintu cyose gituma habaho gushamirana hagati y'urwaruka mu migambwe kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe tuzakumva ko yaguye mu mporera canke yagiriwe nabi azira ibyo yimvira.
Nahimana wa mpastori wa mbere yakoze politike kumugaragaro mu Burundi kugeza aho yitoreza ikibanza cha president akomeje kwiyamamaza cyo kimwe na Gaston Sindimwo bahuri ingozi. Umukandida wa Iproni komeje kwicamwa ibice hakaba abayiturukamwo bidatera isoni kujana imyambaro y'uwo mugambwe washinzwe n'incungu yo kwikubukira mu mamitingi ya Sende DFDD no guhamagarira Abarundi guhunda amajwi ya Evariste Ndayishimiye kandi yitwa ko ari umukeba wabo agereranya intwaro y'ubu n'iyagisirikare.
Twifuza kurinda amateka y'igihugu cyacu Burundi kugira ngo igihugu kiramutswe ubusivile aho haheze twabonye intwaro z'igisirikare, sibyo? Bamwe bashaka kurwana intwaro z'igisirikare tuzikureho, ubu naho ni izindi z'igisirikare. Uno munsi n'abasivile twifuje guhindura ibintu bidaciye ku muheto muba biciye mu mutekano w'amatora. Ejo umugambwe arasigana Iprono ugatahukana insinzi ko mwabishaka, tuzotwarira Abarundi bose nawe tuzovuga ngo cyakuvunye cyakuvunaguye Abarundi bose tuzobasangiza.
Mukurindira ko abigera ko Leon Sengenda Kumana wa Frodebu yakuye Iprona ku butegetsi yari maze kw'imyaka 31 mu gihumbi 1993 imbere y'uko President Amerika Yondadaye yicwa ngo basubire kugabura ubutegetsi mu mwaka nyene ubikimura gishinga n'ukura Abarundi mu bukene.
Abantu benshi atukije imigambi batubwira bati none ite muzobukurane, tubabwira tuti igihugu cy'u Burundi kirafise uburyo genda mubaza amaya obere yirwagira toza ari he yacahiye amayarapfa mu butare na gataka ari he turizi bengera ntaniyo ibi byo kurakira igishi igihugu ngira ntaniyo bibaza imere yoje imbere uburyo burahari bukoreshwa nabi nico gituma tuzofata ingingo yuko amafaranga yose y'abanyagihugu ntizozoba kubikiga cha leta tuzobuka ikigega cy'abanyagihugu igituma no kubera ubuze ikiga cha leta perezida yumva ko ari kuyimba ubuze ikiga cha leta umushikiranganji yumva ko ari kuyimba ubuze ikiga cha leta umenga twebwe ntituri n'abanyagihugu tuzofata ingingo ajya amahera azoshikirizwa abanyagihugu mu makomine abanyagihugu barangura imigambi yo kwiteza imbere amafaranga ari hafi kuko iyo bagiye kurondera amadeni ntibanyoye bakora azakura ngaho nyene muri komine ibintu byamuko n'imigambi mushere ku ruhande muje hamwe mashira hamwe y'iterambere mwubaka igihugu kitubera umubyeyi naje tukibira abana beza sibyo none fede buganza fede butsinda
roje uri kaneza ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu banywanyi, mbashimiye rwose ko mwakurikiye aya makuru twabateguriye kandi twabagejejeho n'abagenzi banje bose dukorana hano i Washington DC turi iwacu buri wese mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika, kandi namwe mwirinda virusi ya corona uko mubishoboye kose. Murakarama.